Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Sangu iteka abakunzi b'ikiganiro yaga, kaze namwiriwe jewe ndakibashikiriza nitwaye Mabre Kavunja Pori. Tudatebye duhere baraka. Urunani go guhinyanyura imikorere iyo mufunyafunyo y'igifaransa warakoresheje ikarisha bwenge ku misore 50 bava mu kiyaya no mu mitumbi hanamye kiyaga kubijyanye n'ibihe by'amatora. Idonido na Mutare Mateso mwijwi rya Yvette Munezero.
Ugo ngwaruka gwari yemeje kugira ibiganiro by'amahoro byari byateguwe kuri uwa gatanu uheze ibaraka n'ishyirahamwe Rio. Kuguserukira ugwaruka rw'abanyamurenge mu bibokoboko uguhimiriza mu dusagara dutandukanye n'integuro z'inkino kivandimwe hagati y'ugwaruka ibifasha gusa ugwaruka kuganira birongera bikakinga umuhora w'ububeshyi bwa polisi. Etienne Sabimana arahamagarira ugwaruka gufata intambuko nshasha
ibaye ikomeje yatuzanira amahoro muri no territoire yacu ya Fizi, kandi ubundi nifuza kuko bitohekera ahangaha bakomeze baorganize andi matele ibindi biganiro nk'ibi ngibi mu karere kacu ka Bibogobogo, Inganji, Ibubwari, iriya hariho abarebere kugira ngo barebe ukuntu bozana barabasore bakure muri abihuru bakuremo ari ama ideoloji yo mu gihuru.
Ko bibutsa ko icyo kiganiro kizofasha mu ndwi zibiri hafi kuyaduka ry'amatati mu misozi ihanamiye Fizi no mu ndwi zibiri ziri imbere y'igurugwa by'ibiro byo kwakira no gutunganywa kw'amatora hamwe n'umugwi w'igihugu wigenga ucejwe amatora ikongo.
Tuje mu yavugwa mu rusenda kuva ku uyu wa kane w'indwi yeze haruguruwe inyigisho zari zirindiranywe igishika kubijyanye no gushona ku mugwi wa kabiri w'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Uwo mugwi uzokurikirana izo nyigisho ugizwe n'abantu 22 muri bo harimo abakenyezi 16.
Uwo mugwi wa kabiri ugizwe n'abiga 22 muri bo hakabamo 16 b'igitsina gore bose kandi n'impunzi z'abarundi. Abo bigishwa barashimira ishyirahamwe ADEDE kuri icyo gikorwa nk'uko umuhuzabikorwa wa ADEDE umushingantahe Vincent Bikeombe ngo yabitumenyesheje. Icyo gikorwa kizomara amezi 6 kandi abo bigishwa bazoronswa impapuro z'umutsindo certificat mu gifaransa hamwe n'amamashini zo gusona.
Nanjye nitwa Bigirimana Arcade. Icyatumye nza hano naje kuraba nyene kunyena maisha byaza bigenda murabona ndi cyari muto nk'igihe nomara kurongora umudamu wanje azosange mfise umwuganzi. Amaze kubona ko mfise umwuganzi niho bizodufasha kubaho mu maisha yacu kunyene tuzoba tubayeho niho tuzoca tumererwa neza.
Anje ni Twandabarusha Imana Julienne. Jeje chatumye nza kwigisha umuga wo gushona ngaha nukubera nabonye yuko mu buzima bwanje buri imbere bishobora kungora n'umuryango wanje kandi bikaba bizomfasha mu gutunga urugo rwanje. Birashika ugasanga umugabo nta kazi afise, umugabo afise uwo muga wo gushona ugasanga urabayeho neza n'umuryango wawe je ugasanga ubayeho mu buzima we umugabo ukawufasha muri kazo za kejo.
Tubamenyeshe ko icyo gikorwa ADEDE rikirangura ku buntu kumfashanyo byo bw'amafaranga kwishyira hamwe ry'abahorandi rizwi ku izina rya Hake.
Mu kurangiza tuje Uvira, inyuma y'amezi abiri imvura ihitanye abantu n'ibintu bitari bike mu gisagara cha Uvira. Umutambukanyi wa Buramatari Claude Nyamugabo Mami Yumba Nyamugabo yaragarukiye ku bantu bo mu gace kasinzikaye, akaba yaratanze imfashanyo y'ibifungurwa n'ibindi bikoresho. Ni inkuru ya Pavertiza mu ijwi rya Yvette Munezero.
Iyo mfashanyo igizwe n'ibitenge, impuzu zo mu mabaro n'umuceri ni byo umutambukanyi wa Buramatari w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yatanze abicishije mu ishyirahamwe ubuzima bwiza n'iterambere. Ku bwa Mami Yumba Nyarugabo, ikimenyetso cyo kugira bifatanye n'abo bantu muri izo ngorane nk'uko umutambukanyi wa Buramatari abivuga, aratera akamo abagira neza cyangwa abandi bantu bafise umutima wo kwitanga ko bofasha abo bantu aho nikora bari mu makaritsiye atandukanye y'Ibuvira. Mami Nyarugabo arashishikara kuvuga ko kubimenyetso nyesha bidahagije bakuye nyawo na ibikorwa byo gufasha no kubashigikira.
Ninaha ndangiriza iki kiganiro mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye, mukaba mwagishikirijwe na Jewe Mabre Kavunja Pori na ubutaha.